Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki 2 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018 ni saa 10 z'umuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga giteranijwe na Frederic Mundikije. Ejo kumunsi wa Mungu itariki ya mbere y'ukwezi kw'indwi Burundi bwarahimbaje imyaka 56 maze buronse intahe yo kwikukira. Ibyo rero byo guhimbaza uyu munsi mukuru byabaye umunsi kuwa mbere mu Burundi bikaba byatewe iteka n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Muri iki gihe abarundi batari bake barakwitiza amaso inyuma bakaraba intambwe Burundi bwashitseko haba mu iterambere canke mu mubano hagati y'abanyagihugu eka n'imigendanire hagati y'amakungu. Mbega ibyagenze neza abarundi bakwiye kubandaniza ko nibihe, mbega habaye amahinyu ni hehe, ivyo korwa kugira ngo ayo mahinyu atorerwe umuti nibihe, mbega abarundi muri rusangi bakora iki kugira ngo iterambere ubumenyi hamwe n'amahoro bitsimba tare kurushiriza mu Burundi nibihe. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga twatumiye abashinga ntahe bakurikiranira hafi ubuzima na politiki vya Burundi kandi banonosoye ivyerekeye imigendanire n'amakungu. Turi kumwe na ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye ari mu gisagara ca New York muri leta zunze ubumwe za Amerika. Muri beneza ambassadeur Ndaruzaniye.
Muri beneza Fredi.
Murakomeye.
Na mahoro.
Yego, turi kumwe kandi na ambassadeur Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow. Muri beneza ambassadeur Bizimana.
Mwiriwe neza Frederic, mwiriwe neza ambassadeur Ndaruzaniye.
Murakomeye.
Ego mena mahoro, turashima.
Umupira uri kugenda gute higanwa muza makungu?
Umupira tugenda neza. Byose bigenda neza turashima uko biko biragenda nta kibazo.
Ni vyiza cyane rwose. Reka ariko rero tubandanye ku kiganiro cyacu uyu munsi, reka dutangure kuri mwebwe ambassadeur Ndaruzaniye. Harahize imyaka 56 rero Burundi buronse ntayo kwikukira naho hari ibitari bike byaranguwe, hari n'ibindi biboneka nk'umwe bw'abarundi bushora kuba bwateye ntambwe nyuma umuntu agereranije n'ukuntu umwe bw'abarundi bwari bwifashe imbere. Izo bivugwa n'abatari bake, mbega mwebwe ubivuga kwiki?
Murakoze. Nibaza ko Burundi cyo twoshimikira ko cyane kandi abakiri bato badategera kumbura igituma tubishimikira ko nuko Burundi bwaronse intahe y'ukwikukira bwasubiye kuronka ijambo mu makungu itariki imwe kwezi kwindwi 1962. Muti kubera iki? Muri imbere y'icyo gihe ijambo ry'Uburundi ryatwarwa n'Ububiligi. Ibibazo by'Uburundi byishurwa n'Ububiligi muri ONU cyangwa muri Sede Nation. Uburundi nibwo bwashinga porogaramu y'iterambere y'ubwo Burundi yari yashinze kurongora. Nta mutegetsi w'Uburundi n'umwe yabuvugira, naho hariho umwami na wene ijambo ryiwe ryaca ku Bubiligi. Independence rero twaronse intahe y'ukwikukira ni uko Burundi bwumvirizwa hose mu makungu. Muheje guhamagara ambasaderi ari mu Burusiya, hari abandi bari mu bihugu byose. Kera nta byariho, twaterwa n'Ababiligi. Nagira abakiri bato babyumve iyo twavuye iryo jambo. N'ubu rero uritsimba tarako kugira ntize risubire inyuma, hari aho risubire inyuma. Icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose. Kugira ngo Uburundi buronke ijambo mu makungu, ushobore kunga imigenda ya politike n'ibindi bihugu, ushobore kunga imigendere y'ubutunzi n'ibindi bihugu, ushobore gufashanya n'ibyo bihugu mu nzego zose z'igihugu cyawe ugomba kuzitera imbere. Ibyo rero bijejwe abarundi ubu, ntibijejwe abanyamahanga. Aha niho twavuye, niho nibaza ari intambwe ihambaye tuba dukwiye gushimikira ko.
Ego be, duga ku ijambo?
Aho tugeze naho, nagira tuvangure ibintu bibiri. Ntituvange ibibazo dufite uno munsi n'intahe y'ukwikukira nta kizoyisubira tutayigwaniye, nta n'ibibazo zoba tukironka. Ibibazo biriho rero bitogwe nyinshi n'abarundi kuko twikukiye tutaye ubwo bwigenge, ntazo tuzotorera inyishu. Hari aho rero rimwe rimwe twihebura habaye ibibazo, ngo ntaho twageze, ngo ntaho twaruye, sizo na gatoyi twarateye imbere tumaze imyaka 56 uburundi bwivugira uburundi ufite imigendere n'abandi buringaniza imibano buringaniza ubutunzi sinzi aho bugeze turagaragara ko mu nyuma y'iko nizo twakoze
Ego ambassadeur Edouard Bizimana nkuko ambassadeur ndaruzaniye abivuze Burundi bwateye imbere kabwararonse jambo makungu ariko hariho ikintu kibangamiye abarundi no Burundi ico naco akaba ari ubukene naho haize imyaka 56 Burundi bwikukiye ivyo bintu mu bivuga kwiki
Ego murakoze cyane nagomba mbanashimire ambassadeur Gamariel ku byumviro ashikirije nanjye ndabishigikiye cyane no kuvuga yuko ukwikukira ku Burundi cyagaseseshwa rumuri aho tugeze naho twavuye abantu benshi barahazi nkuko nyakubahwa Gamariel abivuze ukwikukira tukuvuga ko ibibazo byose tuba dufite bica bihava mugabo biduha intambwe dushobora gukorera ko bon je tumaze gushaka ko sibike mugabo ni abicari n'ibindi bitugoye ibyo nabyo bibaza ko abarundi babiye hamwe bagashira ibyumviro hamwe nibaza yuko nabyo nyene bizoboneka bizotorerwa inyishu kuko igihugu nko mu buzima bw'umuntu hama harimwo ingorane aragwa akabyuka mugabo igikuru nuko ibyo ya intambwe yateye itosubira inyuma
egome ambassadeur ndaruzaniye Urundi nkuko mwabivuze bwarafashe intambwe ikomeye cyane rwose yo gushikira ijambo makungu ariko hariho abantu bavuga ko iyo abarundi babandanya umwe bari bafise imbere yaho eka ibintu byavyifashe neza gusumba kuko baba barikora atera imbere mu bitari bike ibintu ntivyagenze gucyo cyane cyane iyo tuzi ko abarundi bagiye baracanamwo mu ndyane cyane cyane zihagaze ku moko ikintu abarundi bakwiye kugira muri iki gihe kugira ngo Uburundi butere imbere cyane kurusha uko biriko biragenda n'ikihe cyane cyane umuntu yisunze ukuntu ico kibazo c'indyane z'amoko ibibazo vya politike ico kurwa n'ikihe kugira ngo ivyo bintu byose bive mu nzira
hari ibintu nibaza no vuga mu majambo abiri dukeneye gukora abaturongoye ubu n'abaturongoye kera cyane twarongoye hamwe kera ubu dukwiye kwikebuka tukinegura tutagirizanya tukinegura aho tugeze ibyo wavuze n'ibyo hari ubukene ibyo wavuze n'ibyo hari nk'indyane izo nibyo byatumye kumbure ya ntahe tutahitigira gusumba icyo twakora rero uno munsi kandi nosaba leta y'ubu ngo ifashe dukore no kwikebuka tukinegura atawe turinze gusibya sinone ko byagenze gutya habaye iki none twokora iki ivyo ni kwakwicara hamwe turondera iminsi yose no mu rugo niko bigenda inka zitatashe zose hariho umwana yaragiye ntibagira ngo ntagaruke mu rugo barakora bakaja kuzirondera bakaraba inyene ukurikira uragira neza uno munsi rero tubuze no kwicara hamwe tukinegura tukikebuka tukaraba aho tugeze kuko nitwe tuhagejeje Uburundi tukaraba ingene twohindura tukagira ingingo y'ubu abari ku butegetsi n'ababafasha kugira abandi baziko baradukurikirwa rukadukurikira rubandanirizeho ntawokora atinegura ntibishoboka ivyo rero nivyo mbona vyatugoye nico gituma numva abantu kenshi iyo tuvuga muri Facebook n'ahandi tugira ngo uyamuhe adutwaye nabi ngo uyu muntu adutwara nabi ako nitumubwira ingene adutwara neza canke adutwara nabi nawe nyine kumbura hata twumviriza tugeze ko abategetsi bicara hasi bakumviriza abanyagihugu abanyagihugu bakumviriza abategetsi tukaraba aho twatirimutse hama tukagira inama tuti tugerageze kubyura hamwe ko nta wundi azobigira atari twebwe sinagomba rero n'umunsi cyane cyane gushimikira ku bukene turimo canke indyane turimo za politiki nshimikira ku ijambo ry'uko iyo ntahe tutagiye inama tubigarukire hamwe muri politiki mu by'imibano mu by'ubutunzi kugira twinegure twikebuke dushinge ingingo zotuma tubandanya n'ubu izotunanira numvise uno munsi bavuga ngo hari umugambi w'imyaka 10 kwiteza imbere Burundi navyumvise uno munsi sinzi ko twahari neza cyoba ari viza ariko ukoje inama n'ingingo mu gihugu uhera kuri bato batoshika kuri bakuru umwe wese cyacinzwe nibyo bihambaye cyane biduha yantahe biduha rya jambo tugashinga ingo hama
ego me intahe yo kwikukira irashaka gutsimbatazwa kurusha mushanahe bizimana nkuko ambassadeur andaruzani yabivuze iyo ntahe irashaka gutsimbatazwa mu gihe abarundi bohindura ukuntu babona ibintu nkuko ambassadeur yabivuze ikaba kikibuka bakabwirana ukuri batagirizanya ikabakumviriza cyane cyane kuko kumvirizanya nibaza ko ari ikintu gihora kigorana cyane rwose ivyo bintu mwebwe mubivuga kwiki
ego nashaka mfite yuko intayo kwikukira kugira ngo itsimbatare dukwiye kwishyigiza ibikorwa hanyuma ibyo bikorwa bikaba ari byo bishobora kudushikana ku iterambere kuko buriya intayo kwikukira iyo abantu batayitsimbataje ngo bayishigikire irashobora kuduca mu ntoki ikagenda tugasubira mu buja ibihugu bitari bike turamaze kubona ingene byagiye biragenda ugasanga igihugu cyasubiye inyuma gosi bagitwaye iryo jambo bagitwaye iyo ntahe ku buryo atajambo gishobora kugira mu makungu ibyo rero byo tubera icigwa gikuru hanyuma tukabikorera ko kugira ngo iyo ntahe nisubire kuduca mu mwanya y'intoki ibyo navyo kugira bishoboke nuko abarundi twese tuja hamwe tukabona yuko igihugu ari cya twese ari cy'abantu bose kandi twese dukerezwa kugikorera kugira ngo iyo ntahe yo kwikukira igume ifise insiguro mu barundi hanyuma ikindi novuga nuko ibyo kugira tubishikeko nuko twokwicara hamwe tukaganira ibyatugoye tukabiganira aho tuja tukavuga tuti reka dutere tuja ngaha a twobigenza gute kumvikana neza ku buryo umwe wese agira icyo aterereye kugira ngo iyo ntahe tuyitsimbataze
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na George mwiriwe neza
mwiriwe mutumire
n'abatumire barakumva bose uko ari babiri muri hehe ga George
agende mu gisagara cya Bujumbura
akazina kawe k'ikirundi
Jean-Michel Misago George
murafite ikibazo murafite icyumviro turi ko tuvuga ku myaka 56 urundi bumaze bwikukiye intambwe bumaze gukora ibintu abarundi bakora kugira ngo iyo ntahe kwikukira itsimbatazwe kurusha duga ku ijambo ikibazo icyumviro
yanagomba kubaza batumire ikibazo kimwe
yego
yego je ngize nisa urabona uravye ukuntu kwikura kira ku Burundi kumeze ubu uri kuraraba ntambune ikere subira inyuma kubera babona nk'ubu hari abanye politike cyane cyane baza kuvuga igihugu nabi mu makungu mbwo icyo mbora cyose nuko twoja hamwe abanye politike bakagira bakareka kuza baravuga nabo Burundi ko n'ubundi kuraraba akaroreye kugwaruka ugwaruka turembeje n'ubushomeri urumva nk'abanye politike nta muntu je mbonye ngo nk'abantu bagenda bavuga igihugu mengo ugwaruka ntitwo bashyigikira kubera naho twebwe hari ingorane baca bigira twebwe tugasigara mu maganya icyo mbona cyose nuko botaha bakaja hamwe bakumvikana tukaraba yuko intare ikwikukira tutera tujya imbere apana gutera dusubira inyuma
murakoze George Misago reka abatumire bacu bagira icyo bavuze kuvyo mushikirije ambassadeur Gamaliel Ndaruzani munduga kwijamo
shimira mushankaye George Misago yibajije yuko abarundi kugira batere imbere bohe bakuvuga nawe Burundi ijavuga n'ukuri nibaza yuko afite aho abikura abavuga nawe Burundi ntibari hanze gusa harabo mpora numva avuga nawe Burundi mu gihugu ibyo rero biragoye nuko kumbure bataronse abavugira iyo tuba twari muri ya nama n'ingingo hamwe ubya muntu akaza kubivuga hamwe turi kumwe tukamwishura turi kumwe nta na gatoyo kwaza kujya kuregana mu Burundi ariko Burundi bwiwe turacabuze rero guhuza abantu hamwe ubabaye ntaba barakumwe n'ubundi mugabo utamwumvirije azovugira hari turakeneye rero ko abari Burundi nabo bari mu mahanga ko bariyo buni benshi hari n'ababayo duhuze ibyiyumviro hamwe abategetsi bakumviriza natwe abanyagihugu tukumviriza abategetsi bitagenze gutyo nta muti tuzotora kandi ushobora gutorerwa ku iradiyo nicyo bituma leta itegereza kurindira uburyo abarundi bavugira hamwe bakavugana ukuri ntibaje gusibya igihugu aho kubanza kuri inama ngo basigure aho nahari hari mu gihugu hagati ni kwa kuri inama muri politiki w'ino myaka bavuga ngo dialogue the dialogue rero ni ukumviriza mugenzi wawe aho ababaye ukamutegera n'abakumviriza aho ubabaye ukamutegera hama muti none ejo tuzoturutse nka kumwe hamwe gute tutagiye inama tutaronse ubwo buryo rero kandi ivyo ubuhara runini rwa leta gushyira hamwe Burundi akuvugira mu mahanga no kuvugira mu Burundi mu mvuka fuka baje hamwe ahabona baje inama mu nama igihute cimene hanyuma hamwe turondere ingene tukivura
ego be
tutashaka kureka abantu ngo bagume bidoga mu makungu bagume bidoga mu gihugu ntibishobora kubandanya gutyo dukeneye kuja hamwe so dialogue est important
ego ambassadeur Edouard Bizimana namwe ku cyumviro ikani kibazo mwashikijwe na Georges Misago cyane cyane kuvyerekeye abarundi bo bavuga nabi Burundi bari hanze duga kwijamo
ego murakoze cyane ngo mbashimire Georges ku kibazo ku ashikirije nagomba ndamubwire ko jewe hari gihe nigeze guharira abanyapolitike bamwe bari bansanze aho nakorera mu Budagi ico gihe baraje baravuga barasivya Burundi baravuga ibyo bavuga byinshi cyane bibi nukuri jewe aho numvi aho nari indi numvise mbabaye cyane mbabaye atari kubera nserukira Burundi mugabo mbabaye ndu Burundi kuko ico gihe uwo Burundi yariko arabivuga jewe byaramaramaje hanyuma ico nkubwiye nabubwiye nti aba badagi bicaye ngaho imbere yawe bariko barakumviriza aha naho nyine barafise ibibazo barafise ingorane iyo hagize ikibagoye baricara bakaganira bonyene atamuntu arinze kuza kubabwira ngo giri bigiri hanyuma nti kandi nta narimo uzokumba bariko baraterana imirago nkigi uri kuravuga batuka abantu bacafuza igihugu urumba rero ico ni ikintu gikomeye cyane kuko ni nagateka no buryo bavuga ngo sinzi ngene mu kirundi babivuga ko impuzu cyapfuye imesubirwa mu muryango abarundi natwe turakwiye gufata iyo ngeso kugira ngo ntituze turasivya igihugu cyacu aho turi kuko buriya tubibwira baradutwenga baravuga ati aba barundi bobo bameze gute ko igihugu Imana yabahaye ari ico nyene atahandi bazoja none kubera iki batokumvikana ngo bagikorere ikibazo bafise babitorere inyishu hamwe batiriwe baraca mu banyamahanga canke batiriwe kuza baratukana baterana amajambo hanze ivyo nibaza ko twobishobora kandi biramaze kuboneka yuko iyo abarundi bagiye hamwe kuva kera na niyi ntayo kwikukira twayironse kubera abarundi bashoboye gukorera hamwe bakumvikana umwanse bakamugwaniriza hamwe nibaza ko n'ubu ico kintu twobishobora kuko twarabonye yuko akimuhana kazi nguri hise
yego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumiriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na John mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega John
mwiriwe
neza muri hehe
mama oro
yego duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
deco zona nifite ku bijyanye no kwikukira ku Burundi ikibazo dufite ni ukutemerana mu Burundi ni kuvuga yuko usanga uyu atwara uwundi mugi utamwerekwa hakumushigikiza ibikorwa unasanga ahubwo bamushigikije amatiku yo kumugwanya raba nk'akarorero nk'umunyapolitiki dufite nka Nyangoma amaze imyaka 24 ari mu mahanga izo nguvu zose imyaka 24 yari kuba akora ibiki ibingana gute igihugu cy'u Burundi uvuga yuko rero cyo mvuga kugira ngo independence yacu twaronse n'igice nyayo y'intoki nuko twese twoza tugakorera igihugu hanyuma kandi ntidushake kujya ku burongozi bw'igihugu dukore byinshi ugasanga umwenjeniyeri wari umwenjeniyeri nuraba icyo ukora kijyanye n'ibyo wize ntuzakumbwira ko hari umwenjeniyeri yize tuvuye gukora amatara atazi mu gukora ayo matara agaca agomba kuba umushinga w'amateka cyangwa agomba kuba perezida cyangwa minisitiri ntibikunda none rero umwe wese naze akoreshe talanta Imana yamuhaye yende pandanse tujye yigumana cyane cyose kwikira kuba minisitiri kubabura amatari kuba perezida n'ibindi eje nkavuga nti imbugudu y'ikije hamwe irakunda yuko independence tuyishika ko tukayigumana hama tugatera n'imbere
yego me ambassadeur ndaruzaniye ikibazo gishikijwe na John tukuvuga ko abarundi kenshi na kenshi batemerana ikabatiziganira ari byo byo bari intandaro eka indyane zose zihari mudwe ku jambo
murakoze ngira mushinte John no vuga ngiye jambo heje kuvuga batiziganira abarundi bariziganira harya nuko kumbure amajambo abantu bashyiza hejuru kumbure abarengera ariko sa barundi batiziganira nti twatukiri hamwe iyo twatiziganira nti twatukiri mu gihugu kimwe bijya rero nibaza yuko uko yabivuze abantu baze bakore cyangwa bagende bakora handi muga bakorere umutima we Burundi bagakorere mu mahanga handi ariko biyumvira Burundi bwabo ibyo rero ni ibintu bihambaye ikibabaje ni uko indyane za politike zituma abantu bize abo bantu basa n'abari bafite ubwenge bahezwa hanze uyu nyango mu myaka avuze yavuze ko yaramuzi nanjye amuzi mugabo n'abandi hari abayimaze hanze bakora batagiye bahumva ibyo rero nibaza yuko abarundi ubwenge bafite abari hanze n'abari mu gihugu twibaza ko byiza abategetsi b'igihugu ubu cyangwa ejo bagerageza kurondera ingene ubwo bwenge bwose buhurira hose guteza imbere igihugu aho bari hose ni ukuvuga rero bobigira gute kugira batere ibyo byiyumviro aho dutera imbere ni ya porogaramu y'iterambere ya leta yosaba mu biringo bashinze ko baza bagaterera leta ingene yokora neza ibintu nayo ubu umenga batumbera hagiye gukora ngo niko yanjye akora n'ubakora nabi si byo ni ukuvuga iti wogorora gutya wotukora neza izo rero n'uruhara rwa leta bwa mbere yokoranya imitwe yose y'abarundi bakayifasha kurongora neza igihugu ivyerekeye kuba perezida kuba minisitiri kuba umushingamateka n'ibibanza vy'itora muri demokarasi bitangwa n'abanyagihugu iyo bizigiye uwo muntu icyo ariko arakora none kubangaza bituma yuko badashobora kubwira abanyagihugu ingene boteza imbere igihugu tubareke babwire abanyagihugu ingene boteza imbere igihugu nibabizigira bazobatora nihagera gutora ariko ntibaze kubabwira ngo ndabategeka mushaka mudashaka ni ukuvuga rero yuko leta muri ubwo buryo bubiri niyo ishinga porogaramu y'iterambere igasaba abarundi bose iyo bari hose ko baterera ivyiyumviro kandi ikabumviriza ikavyandika mu migambi y'iterambere ikatunganya demokarasi ya bose ituma baja kubwira abanyagihugu ingene bobarongora neza kubwira abanyagihugu babizigire babahe amajwi babahe ikibanza ca politiki ariko abandi bagomba kuvyiha ngo jengo bakuba depute ejo jengo bambe minisitiri ejo uwo badepute gute utabwiye burongowe ico baserukirako ugomba kuba minisitiri gute utavuze ni worongora ico gisata uri kurasaramo uwo minisitiri nibaza yuko bihambaye rero ko leta ivyo bisata bibiri demokarasi bayitunganya neza kugira bose biyumvemwo baze gusigura ingene bashobora guterera igihugu hanyuma nabo bazi ubwenge iyo bari hose ntibarinda n'ukuza ubuho bavyandikire iyo bari baterere leta bayifashe gushinga wa mugambi w'iterambere hariyo uruhara rero ruhambaye rwa leta n'ubu nyene murambabarira ndasaba ko leta yofasha ivyo bintu bikaronka ingingo n'inama kugira bitere imbere uko John yariko
arabisaba. Egome mushi ntahe ambassadeur Bizimana namwe kuri ico cimvuro ca John ivyo vuze mu kanya mu bivuga kwiki.
Ego arakoze cyane John ku cimviro ashikirije. Yavuze byo ko abarundi batemerana mugabo nibaza yuko kwemerana baremerana ahubwo igikuru nuko twokumva yuko ubuzima butari muri politike gusa ubuzima bushobora kuba nahandi umuntu arashobora kurima akabaho umuntu arashobora kudandaza akabaho hanyuma ntitwibaze yuko twese dushobora guhera muri politike kuko kenshi dufise ivyumviro yuko igihugu aricyo kibeshaho umuntu ahubwo kwiyumvira ko ari twe dutegerezwa kubeshaho igihugu nkuvuga ati jewe ntegerezwa kuba ntabaye ministre ntabaye president ntabaye ikintu ntagishoboka nibaza yuko ivyo ari kwibagira yuko kwivyo byose bitangwa n'abanyagihugu ahubwo cyane cyane umunyagihugu agaronka ikibanza ciwe akumvirizwa bakumva ibyo akeneye bakumviriza ibyumviro byiwe kugira ngo ibyo akeneye babishike ko aho bo mufasha bakamufasha nawe uruhara rwiwe akarukora kugira ngo bakore bahuriza hamwe niko naviyumvira cyane cyane hanyuma hariho ikindi kintu niyumvira ko yoba yashatse kuvuga nuko dutegerezwa kubahiriza amategeko tukubahiriza aho umunyagihugu ashize aho ubutowe akabatowe bose agakorera bose nagire ngo abavuga ngo ko jewe urya nta mutoye ngo umukuru w'igihugu canje urakajaho turamaze iminsi tuvyumva ba aho gufasha bakaguma batera induru bavuga ibintu bidateza imbere igihugu ni ukuvuga yuko rero jewe nibaza ko John yashatse kuvuga yuko twokubahiriza amategeko ahi ntahishize tukahemera hanyuma igihugu yashize tukahemera ntituje tuvuga ngo ko urya nta mutoye ngo sindamwemera ibyo akora sindabyemera ngo nzoguma ndamugwanya mu byo akora ahubwo twomukwirikirana tukaraba nyine ariko arakora imigambi yashikirije abanyagihugu ingene ariko arayishyira mu ngiro ibyiyumviro by'abanyagihugu ibibagoye ingene ariko arabishyira ku mwitwarariko hanyuma babikoze neza tukabashimira aho tubonye byabagoye tukabatereza mu nyuma bagaruse gusaba amajwi twabwira tuti yamara ibintu byagenze neza none murahindura mudahinduye naho amajwi yacu turayo bima ni ukuvuga yuko aho umunyagihugu ashize hakwiye gushigikirwa hakubahirizwa hanyuma n'abantu ibyo bavuze bakabishitsa niyo ntaje kwikukira nico cerekana umushinga ntahe nyakuri
tubibutse ko muri komabanda nyakubiriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Rukundo mwiriwe neza
ya mwiriwe neza ndabumva
muri hega Rukundo
turi muri Florida
muri Leta Zunze Amerika
ego
muduwe ku jambo ikibazo cy'umviro turiko tuvuga cyane ku myaka 56 irangiye Burundi buronse intahe yo kwikukira ivyagenze neza nibihe hokorwa iki kugira ngo ibintu bitere imbere kurushiriza
ya jewe ndibaza nti se cy'umviro bibiri cyangwa bitatu ya ndibaza abantu ndibaza ko bavuze ngo intahe yo kwikukira jewe nitegereje kuva Burundi buvuga ngo bwahawe intahe yo kwikukira ndibaza ko kubwi wanje hikukiye abanyepolitike abantu usanga bari mu nzego kuko abanyagihugu jewe mu myaka nagiye nkura nagiye mbona bapfa batotezwa n'ejo bundi narumvise ko hari n'abantu ngo buba aho umukuru w'igihugu agiye gutura banyatswa amatongo baguma biruka baserisimba kandi ngo barikukiye nawe ngo yumva w'umubwira ngo yarikukiye kandi baramutwaye itongo bakareka no kuri muri iyo ndatse hano muri Amerika umuntu iyo afite inzu yiwe nta n'umufasha kuza kuyivomora barinda kumuha iyo yanse icyo bararireka niho nabonye ati abantu kumvire bariko kihariko bacu usanga abantu bapfungwa bazira ubusa ahubwo iyo ndatse iyo nkurikiranye ku ntwaro z'ababiriki nubwo abantu batanga ayo magi n'ayo mayirani barakwitwa ibyo bimo ku mugabo bagataha ariko abantu baguma bicwa kuva kera impfuzi abapfakazi rero jewe ntabwo nubwo ngo Uburundi bwikukiye kubategetsi kubajenerali no kubatwara ariko ku banyagihugu batoye jewe ndavuga uburyo bagiye batotezwa ntabwo nava mvuga ngo barikukiye nibyo byumviro byawe
murakoze Rukundo reka ambasaderi Bizimana mugira icyo muvuze ko bishikijwe na Rukundo avuga ko hikuki abanyapolitiki abanyagihugu batikuki duga ku ijambo Hello ambasaderi Edouard Bizimana ndumva telefone ambasaderi muratwumva teka tubaze ambasaderi ndaruzaniye agira icyo avuze ku cimbo gishikirije na Rukundo avuga ko abanyapolitike ari bo bikukiye abanyagihugu batikukiye muri iyo myaka yose heze duga ku ijambo ambasaderi
murakoze umushantahe Rukundo arafite ikintu kimubabaje cyane kandi nibaza yuko nibyo tuvuga abantu bakwiye kumvirizwa kumvirizwa avuga abantu batwa amatongo Jesse Mperutse mugabo kuba nakera leta yashaka gutwara itongo ry'umuntu mugahe amategeko ikamuha umuzibukiro mbere kubitwara izo nibaza yuko ari kurenga amategeko sukuru kwikukira n'umutegetsi ataba yakurikije amategeko ibyo bakwiye kubihanirwa abantu bicwa niba arakubwiye tuje mu Burundi ndumva amakuru menshi kandi bicwa mugabo sinagomba kubigaragaho ko tuvuga independence no munsi ukwikukira mugabo ni bibi cyane rwose uko abivuze n'ivyaba ari byo sino sinwa fatene n'igihe uko sindese ndafite ye gihamya kugira ndavyemeze jewe nka jewe mugabo ivyavuze birateye ikigongwe cyane birababaje kugira ngo abantu batwarwa amatongo abantu bicwe nico navuze yuko mu nama n'ingingo ari ho honye n'izo bintu bizotorerwa umuti ariko kwikukira naho ndakubwire mushya ntahe rukundo uri muri Floride kuko witwa mu Burundi uri kuravugira muri Floride mu radio muri Amerika nico kivuga ko wikukiye twikukiye kera ntiwivugira mu Burundi haserwa n'ababiriki twari kukiye rero mugabo ko bitugoye hagira ibitugoye mu matongo mu mutekano w'abantu izo ni ibintu bitugoye kandi bihanze leta bihanze twese n'ubu nsubira gusaba yuko umuti wabyo uhagaze ku nama n'ingingo gusa ko abantu baja hamwe ndasaba leta yuko yokwemeza ibyo bintu ko umuntu avugira mu nama ibimugoye bakamwumviriza bakamwuzuriza kugira naweze yumvira abantu arengaje ubundi bamwuzuriza tubuze rero iyo nama n'ingingo ku bwanje yotora umuti w'ibyo bintu ariko nitwovuga ngo ntibikukiye na gatoyi ni imvugo y'ukwihebura ndumva kubabaye kwihebura ko abanyapolitiki nibo bikukiye bonyine ariko nabone hari abahunze murumva rero yuko n'abanyapolitiki rero ntashaka kwikukira abarundi basigaye bagowe bose ntibishoboka kuko abarundi nibo twagomba kubera abanyapolitiki twagomba guserukira
Ambassador Bizimana mushana herukundo duteye akamari mu ntara ya Florida muri America avuze ko wewe kubwiwe abona ko abanyapolitike aribo bikukiye abanyagihugu batikukiye akabavuga ibintu byinshi bitagenda neza duga ku ijambo mu gihe cyo muvuze kuvyo ashikirije
Yego murakoze cyane murambo barira aga telefone kari kangoye ariko numbije avuga yuko abanyapolitike aribo bikukiye gusata abandi batikukiye nibaza yuko ngira ngo tudatahura icyo ari cyo kwikukira cyangwa tuzabitahura kumwe kuko kwikukira ntibivuga ko ingorane zose ziba ziheze ahubwo mu bisanzwe ziba zitanguye kuko bajya bahura bavuga bati ibi tuzobibakorera nimwe mutegerezwa gucamo byikorera ibyo batakoze neza mukabigorora hanyuma nibaza yuko aho umuntu abagejeje bituma nuko ashobora guterwa inkunga n'abandi bagenzi muri icyo bita Conseil des Nations hanyuma ibyo kuvuga ko abanyapolitiki aribo bikukiye gusa je nibaza ko atari ibyo kuko twese twarikukiye kuba ahagaze ahari akumva anezererwa kuba ari umurundi akabona idirapo y'u Burundi rihungabana habari akumva u Burundi aho buri buravugwa bukumvirizwa bugafasha mu byo bushoboye mu makungu nibaza ko ico ari ntambwe atari ntoyi twoshigikira no kuvuga yuko ari ibibazo byamaho nta gihugu na kimwe kidafite ibibazo ni nta kurya kubuzima bw'umuntu aragwara akavira agahinda birabaho mugabe igikuru nuko atagwa ngo ahereyo abyuka hanyuma aho yagize ikibazo akitunganya kugira ngo ejo ahasimbe
yegome
no kuvuga yuko rero igihugu i Burundi bwari kukiye kandi nibaza yuko atamuntu yobiharira
tubibutse inshuti mwese komunika mu Rwanda nyakumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Eric mwiwe neza Eric muratwumva ndumva telefone ya Eric nayo itameze neza cyane rwose ariko nagomba ngaruke kuri mwebwe ambassadeur ndaruzaniye mu gihe cyo muvuze cyane cyane twavuze ka ukuntu abarundi boja hamwe bakaja inama n'ingingo twavuze ibintu bimwe bitagenze neza naho intayo kwikukira ari ntahe ikomeye cyane gose kandi ibandanye iterezwa kubandanya ishigikirwa n'abarundi bose kuvyerekeye mbega imigenderanire n'amakungu intambwe mu bwo burundi bwagize neye
nababwiye yuko muri 32 Uburundi bwatezwe n'ubiryo makungu icyo biryo bushaje cyavuga ku Burundi bwa ko nibwo bwari mu gifaransa bwari suki tere bereje no kuvuga ONU yarashinze ubiryo kwirabira iyo ntara izo hapa yikukira satitel yari titel naba nk'abakoloni bibagira mu mategeko ntiyari yari koloni y'ababiryo bababiryo mugabo bara batitere bacu nibo batuvugira hose uburundi rero kuvuga farateye imbere je nabaye ambasaderi muri Nations Unies ukavuga bakakumviriza uri Burundi n'ubu ambasaderi ari ngaha aravuga bakamwumviriza mu Burundi ibyo rero Burundi muri ibyo bya politiki byari kukiye nta nkeka farateye imbere none mu makungu twahakuye iki twakuye imfashanyo yihe mu byerekeye imigenderanire mu byerekeye politike mu byerekeye ubutunzi mu byerekeye imibano kugira tuteze imbere igihugu cyacu aho ngira twarakoze bimwe ahandi turadeha aho tugeze hariho uburyo bw'uko twakora byiza gusumba kugira turonke uburyo ko kuronka uburyo duhawe n'abagenzi kutagira abagenzi ntatera imbere n'umuntu wenyine ntabatagira abagenzi muri politike rero niterukira turavugira mwabonye n'uwa ambasaderi Burundi baje b'abanyamahanga baje kuri independence nuko bemera ko Burundi bwikukiye baje niterukira ibihugu byabo imbere ya perezida w'Uburundi ko bemera ko Burundi bwikukiye mugabe abarundi cyo biyiteze muri iyo independence nuko twafashanya n'amakungu kugira bave muri bwa bukene kugira amashuri atere imbere kugira ibitaro n'ubuganga bitere imbere amabarabara aho twikukira icyo ngira mvuge kumbure hari abana batabizi aho bagira ndabesha aho twikukira hari ibarabara rya kaburimbi ibirometero 35 yava Bujumbura yashika Bugarama gusa nta rindi ryariho mu gihugu barakoze amabarabara rero mu gihugu urashobora uje i Burundi ukava Bujumbura ukajya i Makamba ugashika mu Kirundo ku munsi umwe kera ntibyashoboka ibyo rero twarateye imbere aho tugeza mugabo hari ingorane dufite kandi zizoguma ziyiza tudakerebutse kugira leta ibandanye ritme yo gutera imbere yongerekane ibyo nibyo bitugoye nabyo ndagarutse kuri bya bindi haba amanama y'ukuri inama kugene ibintu bitera imbere jewe nkiri umugambwe kera aho muri prona kuri bagaza haraba inama de cadre de ministère agriculture education uburimyi indero ibikorwa bya leta mwakozi kuno mwaka bakaza bakisigura abakozi direkiteri agasigura minisitiri agasigura abandi bakabashyigikira bakababwira ati bya bindi ntimwabikoze gutya genda muhindure nizo dukeneye kugarukako kubanza babikora mu gihugu kugira leta igire evaluation y'ibiriko biraba uko umwaka utashi ubu ngira ngo sinzi kwibaho simperutse ariko uko numva abantu bizogumenga turakeneye gushyira kuri iyi ntambwe kurabaho uwo washinze akazi yagakoze atagashyitse ko akabisa uwundi kugira abandanye ugabo ntitwereka ngo ntacyo ko jewe ngize ndi umwe abo ntwara bazakwimenya ntibishoboka
ambasaderi Bizimana namwe ku cyo kibazo nyine cerekeye imigenderanire n'amakungu muri iki gihe haheze imyaka 56 intambwe yakozwe ni iyihe eka bitashwe kurangurwa n'ibihe ibintu bikene ko byose birakunagurwa n'ibihe mu byerekeye cyane cyane imigenderanire n'amakungu
ego murakoze cyane mu bene y'Uburundi n'ayandi makungu nibaza ko hakozwe ibintu byinshi gose ubwa mbere hoho Uburundi bwarahawe ijambo hanyuma mu gifaransa bavuga ko ari bwabaye sujet des relations internationales pas objet des relations internationales muramfasha mu kirundi ngo kugira ngo dushobore kubisigura hanyuma ikindi nacyo nuko Burundi icyumbi ufite urashikiriza mu makungu muri Nations Unies na handi muri Union Africaine canke muri Communauté East Africaine na handi na handi hanyuma icyumbi cy'u Burundi bakacumviriza bakagiharira iyo bacemeye kikarengana canke gihuye nabandi bafite ikindi cyumviro bisaba bagishigikira hanyuma hari ukindi kintu gikomeye cyane ukuntu ibihugu byose byikubye bingana imbere y'amategeko icyo bita égalité juridique des états ni ukuvuga yuko ijwi ry'u Burundi hajya mu matora ijwi ry'u Burundi ringana n'ibindi bihugu murumva icyo ni ikintu gikomeye rwose hanyuma muravye Uburundi buserukiwe mu bihugu bitari bike ngira nko mu bihugu byose Uburundi buraserukiwe nkaje waho ndi hano ndaserukira Uburundi mu bihugu bitari bike nabandi bagenzi nabo nyene uko nyene mu Burundi wacu turavye hariyo abantu baserukira ibihugu byabo benshi cyane kandi n'ubu baguma biyongera n'ukuvuga yuko mu rugo mu bijanye n'imigenderanire n'andi makungu Uburundi bwateye imbere cyane ariko ingorane ingorane z'amazihari kuko umwe wese avuga ati aha nshaka kuja imbere ubundi nawe ati nshaka kuja imbere ubwo cusanga rero hari utuntu mudashobora kumvikana ko n'abandi mugabo hariho uburyo izo ngorane zikorerwa inyishu hariho izi nama za Nations Unies n'ahandi abantu bashobora kumvikana bati aha ntitwumvikanye byogenda gutya byogenda gutya mugabo nta uza kubwira ngo giribi kurya byari
tubibutse inshuti mwese komunika mu rabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Gilbert mwiriwe neza muri hehe Gilbert
amahoro
muri hehe
cewe ndi Bujumbura
nduka ku ijambo ikibazo cy'imvira
cy'imvira cy'uwanje ndiko ndaraba aho Uburundi bwavuye naho bugeze kuva mu myaka twatwagwa n'abakoloni n'ubwo yuko igihugu cyateye imbere naho hakiriho bamwe bamwe batari hano iwacu ngo dufatanye uwo munsi mukuru wo kwikukira ariko nabo nyine nkaba n'ubwo nti hagati ya bamwe na bariya bo babagize gute batumvikana nabo nyine ko bakwiye kwikubita gashi bamwe biyambura ntibace bongera kugaruka babitamba ku muvyimba avuga bati babandi baciyambura noneho bagomba bimaranire iyo niyo ntererano rero na kebura bamwe na bariya kugira ngo ikubita gashi umunsi nko mu myaka igihe nk'iki tuhageze nabo bazobe bari hamwe bavuga bati ubu unye natwe twasubiye kubumbatirana wa mukoloni yari atukoroneje twaramwiyambuye ego iyo niyo ntererano yanjye numva noterera
murakoze Gilbert reka duhe n'ijambo kandi na Salomo nawe nyine imbere y'uko duhe ijambo abashinganye twatumiye Salomo mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe
muri ntaya kayanga
mu izina ry'ikirundi ninde izina ry'ubukristo cyangwa
ndayiragije
duga ku ijambo ikibazo cy'umviro tuko tuvuga ku myaka 56 irangiye Burundi bronze intaye kwikokira duga ku ijambo
umunsi n'umunsi mwiza ena wana kwa umunsi mwiza wo kwirindura tukararaho tuvuye naho tugeze ko ikibazo cy'isi imigano yacu y'ikirundi isanga hari ibintu bitameze neza usanga twiyambuye abazungu tugira niyo bazi ariko twebwe natwe hagati yacu tuzuma turi abanzi ugasanga nk'ibibazo by'ubwoko biki nkagenda umugeni ugasanga ariho umugeni akubwira ibintu byabaye mu 2005 atabibonye ari ibintu yabibyemo n'ababyeyi mbo njye nk'abana ariko ibintu bidutandukanye rimwe rimwe bisubiza no gutera imbere ko ari ibintu byo kutabona ibintu cyo kimwe ubona ubwoko n'ubundi ugasanga igihugu kiguma hahandi ikindi kibazo rero narabye ati ibihugu bikennye birashobora kugira intaya yo kwikukira ishimitse koko ikwiye mu gihe bakijya gusaba imfashanyo muri biriya bihugu nyine byari bakoze nibyo babifukamiye agomba abo bahinga bampe umuco urambwire nyine igihugu gikennye gikoresha ejuri ya kwa sani kurusa ya bije chibihuku mkira murakoze iki nico cyinjiye nagira ndabaza
murakoze Salomon reka dutangurire kuri ambassadeur ndaruzania tangurire ku byashikirijwe na Gilbert Gilbert avuga ko barundi bakwiye kwikubita gashi kugira ngo bereke wari yarabakoronije ko bagize ubumwe kana mwenyene Salomon muvuze ku bintu yambaye cyane gose ikibazo cha nyuma muhereje ko mukaba muvuga ati ndega ibihugu bikenye birashaka konka intaye yo kwikukira reka ni kindi kibazo gisani cha shikijwe na Salomon yene duga ku jambo ambassadeur de Rosani
emaje simira bashya nta Gilbert na Salomon kuko numvise bavuga batekanye kandi byo bavuze biratumbereye majambo makeye umwe bihibe bavuga ati twiginanye kandi ni byiza mugabo hari abatari ngaha benshi ngo twiginane ngira agomba kuvuga abantu bavuga bahuje igihugu kandi iyo ni ingorane ikomeye mu gihugu navuze ko uno munsi ntabwo mashimira ku ngorane mugabo nibaza yuko icyo gihambaye cyane kuko umuntu agatekaniwe iwabo aba naho yo bari umwe agatekaniwe iwabo no hanze ntabatekaniwe icyo gituma rero nibaza yuko uro abarongoye igihugu leta nko mitwa irongoye igihugu ngo usubiramo icyo kibazo bagize yuko abarundi bose bumvirizwa nicyo abantu bose bino minsi numva basaba n'etwo kibura kubera iki kugira abantu baje hamwe kumbure niba bagikeka n'abatarashobora guhurira hamwe i Burundi nibahurire hamwe ku mugenzi nibyo amakungu numva asaba iminsi yose none gikuko ibyanka ko abarundi baja hamwe ngo bavuge ibibagoye babironderera umuti icyo nicyo ngomba gusubira gusaba niho mbona batugaya nk'uko ambasaderi yavuze nuko abarongoye abandi mu gihugu ngo kumva ko amajwi y'abarundi agomba ko bajya hamwe kumbure badahuriye ku mutumba uyu bahuriye ku wundi nibatahurira ngaho basaba umugezi ati tugomba kumvikana udufashe tugusange iwawe izo nibaza ko ari mutima itera kuba mu barundi bose abarongoye n'abatarongo n'abarongowe yuko kuja hamwe kujya inama ariko cyonye cyo dufasha gukora ibyo twifuza muri independence kandi abahinga turabafite hari abatavuga abantumye bakorera abandi bagahembwa bakinumira mugabo bari gukorera barundi izo rero bagiye inama hamwe yoshoboka nta kigoye ko mbona jewe ubuze uwo mutima wuko twogira ati tuje hamwe kumvirizanye ibyo nibaza Gilbert yavuze sinzi ko nihenze mugabo ndabishikiye nanje Salomon avuga ati mwebwe kwirimbura nibyo nahereyeho kare kwirimbura yomba na nobwira icyo mvuga uwo tangura uno munsi agashinga imirwi y'abantu mu bice byose by'igihugu bakora muri izo minisiteri bakora aho hantu hose bagategura raporo ingene ubundi bwateye imbere bashikiriza leta imbere yo tugira iyindi ntayo kwikurira umwaka uza na hasigaye umwaka wose mu burezi mu burimyi mu bikorwa bya leta mu muyagankuba mu kwiza mu gihugu ingene urudandaza rugenda mu gihugu hanyuma bahuze kuri independence kurikira umwaka uza baduhe raporo yose atawundi idakemwa y'ababikoze aho tugeze niko kwirimbura dukeneye hose namushimira yo cyane gose kuri icyo kintu aho kuguma twidoga icyo tutabonye biroroshe kwidoga gusa ariko basabe guterera kugira raporo izoza twe twayumvikanye ko leta ifatiyeho gushinga iyindi migambi nibyo nofishyira Salomon na Gilbert nibaza ko bategera neza ibibazo babajije mugabo harakeneye ababihinyanyuye ubitegurira leta hanyuma mu minsi iza navuze umwaka uza ashobora kuma mu mezi atatu cyangwa atandatu bagashyikiriza mu gice cyose cy'igihugu aho tubona agahengamye tudi tugorore gutya tuba tubafasha sinzi ko bishoboka maze iminsi ntari hafi kumbure ninaba ntatumbereje muri angorora
ambasaderi Bizimana ku bibazo n'ibyumvire byashikirijwe na Gilbert na Salomon Gilbert akaba avuga ko abarundi bakwiye kwikubita agashi reka bakaja hamwe mu gihe Salomon we bavuga ko abansi atari abanyamahanga bazungu ari abarundi ubwabo reka akaba kandi yabaje n'ikibazo cy'ukuntu ibihugu bikenye bishobora kuba ibihugu byikukiye byaronse intahe yo kwikukira koko duga kwijambo
ego murakoze cyane nagomba shimire Gilbert na Salo ku bibazo n'ibyumviro bashikirije hanyuma kuri Liberia yavuze ati abarundi two kwikubita gashi tukasubira hamwe tukasubiza hamwe naje ndabishikikiye cyane kuko nibaza ko nabatwara igihugu ari wo mugambi bafise bavuga bati abantu bose mwoba mwahunze igihugu mutahuke muze mufashe kubaka igihugu ako kamo narakumvise karatewe ingira ngo arabamaze kukumva bamaze gutaha hari ingira ngo nabandi bazotaha kuko nibisanzwe kubona yuko atamuntu yokumva ko atekanye abana biwe hari umwana ari hanze hari umwana araye ubusa ico rero nibaza ko ico kintu twese tugihuriza ko abatwara n'abatwagwa tugihuriza ko nibaza ko hari byakozwe muri iyo ntumbero kandi bishobora kuzo mu minsi abantu bashobora gutaha hanyuma abafite ibibazo bakabishikiriza atabwoba hanyuma wavuze yuko abansi b'u Burundi ari abarundi nyene sino bivuga gutyo mugabo hari aho usanga hari abarundi bagira inyifato ubona ko umenga sibereye sibereye abarundi ntabwo bumva wiyumvira bavuga bati batera kama makungu ngo afatire ibihano Burundi agire gute nibaza yuko abo bataba ari abashaka ineza y'igihugu kuko kenshi ibihugu byose biraca mu bibazo mugabo igikuru nuko babitorera inyishu ata amaraso asesetse uwaje ati ibihugu bikenye birashobora kwikukira ego cyane ibihugu bikenye birikukira mugabo urumva kwikukira nkuko nabivuze ubwa mbere ntibisigura yuko atangorane izosubira kuba atanzara izosubira kugaruka mu gihugu atabuke izosubira kugaruka mu gihugu ni ukuvuga yuko hariho ibintu ushobora kwifasha wewe nyene n'ibindi ufashwa n'amakungu kuko ibyo bavuga twamye tuvuga ku intahe yo kwikukira birafise isano cyane ikintu kinini bivuga kuri iby'umuntu igihugu cikukiye gitegerezwa gukorera amakungu so kuguma yuko nacho kiguma cyakira gusa kirondera nacho kirafise ibyo gitegerezwa gukora la responsabilité internationale donc igihugu bikenye birikukira mugabo sukuvuga yuko ubwo bukene budaca buhera mugabo intahe yo kwikukira nkuko nabivuze ntibisigura ko ubukene buca buhera
yego me muriko murabandanye kuviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Thierry mwiriwe neza
mwiriwe neza Frederic
mwiriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
yego me izina ry'ikirundi ninde
nitwa Isaki
duga kwijambo ikibazo cy'umwiro
okay nitimbire reka ko mbure nangure ndamutse batumire kandi nifurize abarundi bose umunsi mukuru mwiza wo kubohoka hanyuma Frederic muri aba batumire bacu hariho watanguye yavuze akantu yakoze gukantu kavuga ngo turakwiye kwirimbura aranarenza ko mbere avuga ngo twirimbure turabi byagenze nabi kugira ngo bishobore gukosogwa kino kintu cankoze ku mutima kandi nibaza ko kibereye kuko haciye imyaka 56 uyu munsi abarundi duteye intambwe iyahe nibyo kuri byo byo koko hari ibyakozwe kandi ikumbura umuntu yoshima ariko byinshi ni bibi n'isho gituma nibaza nti iyo ugiye kuraba ukiyumvira ijambo ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore ariko aravuga ukumvira imigambi yiwe kumvira we nyene uko yabona independence ugacuraba nuko abarundi kumbure tuyitahura turashobora kuba twiyenda twebwe independence y'iwacu ikabiherera muri bijya birori biba kuri uyu munsi nibaza ko rero twebwe tuba twiyumvira ko ibirori byonyine ariko kubohoka ariko sinibaza ko ari ibyo hari uwabatize ati mbega avuga aye igihugu gikenye kirashobora kwikubwira jewe ndabyemeza ijana ku ijana ariko mugabo iyo ugiye kuraba mbere iyo ntambwe ndayishimiye kubera narabonye ko leta y'u Burundi iri kirashira amakigoro aho bavuga bati muri bize canke muri bino bintu byo gutunganya amatora Uburundi bugerageze burawe ko uruhara runini govye wabo kino kintu ndagishima kubera ko iyo uzi ko hari umuntu akujerera inkoko ashobora kuguharurira ibyo urya n'ibyo utamira ari hanze urabona ko igihugu nikiba kigenga koko ariko mu byukuri ndibuka umuganwa yaravuga ati igihugu dushaka igihugu kirimo amahoro mu nyagihugu wese yishira kizana ariko umunsi mu Burundi urabona ko hari abantu bakumiriwe bari hanze urabona no munsi mu Burundi ko abanyepolitiki waje ari kibazo ari naho mbere mvuga nti nibo basubiza inyuma demokarasi y'independence yacu rero gituma rero nje ngomba ntera ka mugambere abanyepolitike iyi ngeso yo kugomba kubibugwanwa amacakubiri mu banyagihugu niyo mbere nokwita imbarutso yo gutuma twebwe tubona yuko tutari kugira rero gituma rero mu kurangiza jewe nagomba ubwa mbere shabe abarundi twese dufatanye munda dushobore kuyumvira mbega hari ikintu dushobora gukora kugira ngo dushobore guhambya ya ntambwe umuganwa Rudoviko kwa Gasore yashaka kuko yugiye kuraba ibishomeri biri mu gihugu yugiye kuraba impunzi ziri mu Burundi yugiye kuraba ubukene buhanze igihugu biragoye kubona yuko twebwe abarundi dushize hamwe mu bumwe wenyine yisakira nje gituma rero mu gusozera nagomba ntumirira abarundi bose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri tuzashike ko mbora abarundi twikanguye dushobora kubona ko twikukiye koko murakoze Frederic
murakoze cyane ya na ishakiye Thierry reka duhe n'ijambo Vincent imbere y'uko duhe ijambo abashinzwe twatubire Vincent mwiriwe neza
mwiriwe neza
mu kanya gato cyane rwose ikibazo cy'iyumviro
muri pesinererano nagira nonge mu ijambo uwa ntanguriye yavuze vati mu Burundi abanyapolitike ba barushaho guhendagwaruka muri ibi na biriya iyo nariko ndabaza uwo mutama nkawe nk'uwo mutama azi kweri ivy'akahise ku Burundi niko turaraba ugwaruka ubandanye gukoreshwa umunyapolitiki muri yaza akabahenda barabaha ibigwanisho kwa dukeneye
ndabona kanya kikihuse Vincent Sozera kugira ngo baguhe inyishyo bashingane twatumiye
nandavi arabe ingene yo inererano generalifise no kugira ejo heza u Burundi ko abanyapolitike boreka
ego meka ambassadeur ndaruzaniye mu kanya gato cyane rwose umuntu tumwe mu gice muvuze ku byashikirijwe na Hishakiye Thierry hamwe na Vincent duga ku jambo
nibaza ko mushyane na Hishakiye Frederic
Thierry
cyo twokora ukwirimbura ndibiza ko hari ingorane umuntu wese uko umwakweze yarakwiye kurimbura ibyo yakoze akaraba inye yogira neza mu bikurikira n'igihugu nuko kurimbura izo twemereye abanyagihugu ko twabikoze ibivuga ko ari bibi hari nawe utakwije gusa kutangiza ibikwiye mugabuka mu mwanya wo kwicara nabo ukabirimbura kugira murabe ingene mwunguruza ni ikintu gihambaye cyane si vya independence gusa ibyo twakoze ivyo nemeye narabikoze abanyagihugu navyemereye barahimbawe tugira gute ngo bahimbawe gusumba cyangwa tugire byinshi gusumba kwirimbura n'umugenzo dukwiye gushyira mu ntwaro y'igihugu yasiguye ati tugerageze kuraba dufatanye mu nda izo twabivuze nanezeru n'umunsi twabivuje ko twese abarundi bose iyo bari mu mahanga hariyo abahunze n'abatahunze hariyo abantu bazi ubwenge n'abari mu ishure abo bantu rero nibo umutekano muke mu gihugu utuma bataza guterera cyangwa badaterera uhera iyo bari iterambere ry'igihugu izo byuka mu nama n'ingingo mu gifaransa bita dialogue Federico yabishikirije nibaza yuko jewe kuri ivyo twumvikanye mugabo none ko duheje kubivuga ninde yo birabejo
egome ndabona kanya kagiye ndabona kanya kihuse cyane rwose ambasaderi Bizimana namwe mu gihe cyo muvuze kubyashikirijwe na Thierry na Vincent mu kanya gatoyi
yego jewe ndashigikiye ico vyumviro vyabo bavuga yuko twoza turafata kanya tukirimbura tukaraba ibyo twakoze n'ibyo tutashoboye hanyuma tugafata umwanzuro yuko tugiye kubishyiramo ingufu birengeje kugira ngo intambwe twagize uyu mwaka ejo tuzokongere kw'iyindi canke twongere ko zibiri ibyo ni ibintu bishigikiye cyane kandi nibaza ko
abarundi ambassadeur Bizimana Edouard ndabashimiye cyane gose ndabona akanya kihuse ibibazo tuzobigira kwako na ndabashimiye kuba mwashobye kwitaba ikiganiro ndabashimiye namwe ambassadeur ndaruzaniye Gamaliel kuba mwashobye kuza gutanga ivyimbo byanyu eka n'ubumenyi bwanyu kuvyereka cyane cyane imigendanire eka n'intaya yo kwikukira i Burundi turashimiye abanywanyi bose baduteye akamo gashikiza ivyimbo byabo turashimiye kandi n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma Fatuna Laura mwakoze mugire amahoro umugorora mwiza mwese
mubandanye kumviza radio ijwi rya Amerika.